iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe na Ryan Tangishaka muri studio 5 i Washington DC, kronomosi wa 4. Mu Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri site yacu ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri nosa.
Bagwinete ntibigira makara, ntibigira isukari
n'agasabuni.
Bikunda ko nshekane imisi baduhaye
rero nko mu mazi imyaka ine ino abana banje ntibiga.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, bavuga ukuntu babayeho nabi. Ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ritera akamo gasaba amakungu kubandanya yitaho impunzi ziri muri icyo gihugu n'ahandi. Ni mu makuru tubafitiye. Ikaze mwese. Inama nshingamateka na nkingu z'amateka by'u Burundi biriyamiriza ingingo ya ONU ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe umutekano, biro bijejwe umutekano ku isi, yo gutahukana abasirikare 1000 b'Abarundi bari bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amaro n'umutekano. Babishikirije ku muhingamo w'uno wa 4, aho abashikiranganji 3 ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashingamateka n'abakenguza amateka. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka arabidushikiriza.
Muri kano kanya tukaba tugomba tugira icyo tuvuze ku byerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko abwira abashingamateka arongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo w'uno wa 4. Umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zino ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano gushikiriza ibibazo. Ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushingamateka zino ndaruvukanye.
Ingingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwaye igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uyatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meken Ndadaye. Byaragaragaye ko uwahoze arongoye u Burundi Major Petero Buyoya, umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika, yabigizemo uruhara rudasanzwe. Mbega Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa u Burundi, harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko n'imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri icyo kibazo?
Umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Namvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ari yo guhohotera u Burundi n'abarundi, bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare 1000 bategerezwa kuva mu ngabo z'ibyo bihugu muri 2021. Bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego u Burundi bwonyine. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita agahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutswa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse wo kuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka, batoba babifisemo uruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawo byirengagiza yuko batoba babifisemo uruhara, kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze Burundi amafaranga y'agaciro iyo bava muri icyo gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Mugabo nivyo bibaza sivyo.
Umukuru w'inama nkinguzamateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'Abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro, akavuga ko atakindi bifuza atari uko gukamisha umutekano muke
East Africa bari kora irondera kuko irakomeye umva bari kora londera umwasi agira inguvu yinjire muri East Africa nivyo barondera hanini ku Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza bije muri Kenya umwe batangura kwipakiza no modoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu izo byose bavuga bati bari bafite inguvu no mu rundi bushikirwa ere sababu niyo irema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nkuko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yarabuze icyo ni ijambo gikuru
ikigero cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise icyo saba cokorwa kugira iyo ngingo ntigire ingaruka mbi
nagombara gutera intege leta nkuko nyakubahwa umushikiranganji w'ukwivu n'amaso yabivuze ku ngingo bafashe ntavuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura harubwo yogira ikivyaye ariko kandi nuko nabandi babivuze bidakunze abantu bakangwa ko bataha batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hari yahantu
naho rero inama nshinga mateka na nkego za mateka byasohoye urwandiko kuri uno wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane amakuru dukura mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga kwa basirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kugenekerezo rya 18 kuno kwezi kwa kabiri buri cy'indege bavi Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cha Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru tukivuga ku baserukira abandi mu Burundi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntibatahura ingene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo cy'uburyo hariko ibitigiri by'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya biba umurengera ufatiye ku byari bitegekanijwe ivyo babishikirije mu gihe icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwegukira mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018 ikindi bagarutse ko nibijanye n'uko tihanganirana biboneka ku rubuga rwa politique inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganye 10 bwegukira birarongoye Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganye bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo ikindi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije nikijyanye n'ibitigiri birenze by'abanyororo bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga akarorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujyamo abatarenga ijana ariko ubu ririmo abarenga 900 Defonse na Unkunda yibaza igituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke
jyewe ni mabaza nk'ayatowe itegeko rivuga ukuntu bugabanya abantu mu maprizo cyane ariko bijyanye na travail d'intérêt général itegeko ryaratowe kandi twarasubiye baramodifia le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuri abantu bakora udukosa duto duto isimo n'ukuntu agomba bavuga yuko baguma bagwirirana kandi ho les instruments juridiques zaragiye amategeko yaratowe mugabo ntaje mu nzu baguma bitoka gute aho bushize mu ngira ya mategeko kugira abantu bagabo
nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigiri by'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe
hari imanza nyinshi z'abantu bafunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba uburyo bwinshi hagaho kandi n'abandi berejwe n'ubutungane cyangwa abana bagasanga bamaze iminyororo batanga ari ibitigiri kinini yo mu minyororo aho rero nimushikira ntiyo kwidoga kuko barabona igituma mo n'abandi barekuwe n'ubutungane mu buranye bidegembya mugabo ntibarekuwe mu mpera z'umwaka uheze twahora abarenga 1000 mubaza bariyongereye twosaba yuko bogerageza kagira ingufu abantu bakarekuwa
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha nayo ku batarekugwa bahejeje umunyororo Sindimwo yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero
twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ariyo benshi usanga amabohero ariyo kuko bamwe bagize ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa ndatse umuntu imurambya amaze nk'imyaka 6 yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye yaca asubira kugaruka
Bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'Abarundi
kumviriza kugenda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda Abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara nashaka rero gusaba yuko kongurere mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bacejwe nyabo nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icyacu twese n'abarundi twese hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko barabyitwaramo nabi bagahaba uburenganzira abandi bagashaka kububima
aho sindimwo yishura ko uruhara ari rwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakiraga hazi
kenshi kenshi ubushyiranganji ku rwego rwo hejuru hari igihe mu bikora ugasanga barekuye imigambi kwigisha kuri kwamye kuko uno munsi turazi ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza ubushange ubundi imugacho ikosi cyo mushikiranganji cyo nyine igikorwa cya mwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakemuza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitungo kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi
ikindi cyavuzwe muri ubwo bushikiranganji nuko hari yategekanijwe ko hakirwa Abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Kenya n'u Rwanda ariko hatahuza bagera ku 2023 n'191 gusa I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze Raymond kuri icyo kibazo nyine cy'impunzi ishyiramo mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ryashize ahabona ibitigiri bishasha by'impunzi z'Abarundi mu bihugu zahungiyemo gushika mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri HCR ivuga ko hasigaye mu buhungiro abagera ku 348 ku mwaka uheze nk'iki gihe barenga 400,000 HCR iremesha ko abandi batahutse mu gihugu cyabo cy'amavukiro ariko hari nabandi bakibandanya guhungira mu Rwanda mu Buganda no muri Kongo ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ishami mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR byatangaje ko mu gihugu cya Tanzania ariho n'ubundi hagisigaye Abarundi benshi bahahungiye hariyo abarenga gato 199,000 hakurikira igihugu cy'u Rwanda aha impunzi z'Abarundi zariyongereye gato ubuzirenga 70,000 ku mwaka uheze bari munsi 68,000 mu gihugu cya Congo naho nyene Abarundi bahahungira bariyongereye ubu barenga gato 43,000 mu mwaka uheze bari munsi 42,000 no mu gihugu cy'u Buganda bariyongereye kuko mu mwaka uheze barenga gato 33,000 ubu barenga 35,000 hakiyongera ko rero bake bahungiye mu bihugu nka Kenya na Zambia nkuko HCR ribivuga mu biharuro byaryo mu mwaka uheze nk'aya mango Abarundi bahunze baharugwa mu 410,000 HCR rivuga ko abarenga 65,000 bahungutse abenshi batahutse bavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania naho biruko iryo shyirahamwe rivuga ko ricakira abandi Barundi 300,000 bahunga ku kwezi ku kwezi gikeka ko mu misiri imbere hashobora no kuboneka abandi benshi bahunga rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cyane cyane bihano rubibe n'u Burundi kutugara imipaka canke kubera intambamye Abarundi bo vyitura basaba ubuhungiro HCR rirasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'Abarundi gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari rikeneye ayarenga 296,000 vy'amadolari ya Amerika iryo shirahamwe rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'2015 ashaje ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ngo ntizikwiye amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu cya Tanzania amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi bigatuma amavuriro arengegwa canke abakenyezi bakibarukira muhira ibifungurwa bahabwa vyaragabanijwe cyane nta duhuzu two kwambara bafise ubuzima bw'abana n'abakenyezi bukabangamirwa n'ibindi ubwo bukene ijwi rya Amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya Mahama mu Rwanda na Nakivale mu Buganda
baduhe inete ntibigira makara ntibigira isukari n'agasabune bikunda ko nshikane imisi baduhaye je nk'ubu maze imyaka ine ino abana banje ntibiga
urabona ko byerekeye ubuvuze imiti baguha myinshi ni panado
njumva bafasoni banavyarira hanze
hashobora gutonda uyu munsi ukabura icyo ukagaruka ukabura umuganga ugasaba umuganga umuronse nko kwicurigira gatatu cyangwa iturigira kane
mutama ndakubwira je ubwanje sidabona na dogite bisingwara hypertension iri mukunyica bisumwingo uri mukunyica n'amazi batuzanira rimwe rimwe ugasanga urabuza amazi yo gukaraba imvunja zirimo kwica abantu ibyo bimenye
n'ikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamwe nakwe nuko ndeba ntubunaje hano nende gutira mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nibyo nakina hano wo kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambwiye nabi
ahiza myaka ingahe atamuzi turonka
naho hase rivuga ko ubwo bukene n'inzara bituma hari impunzi zifata ingingo yo gutaha cyane cyane abo mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania abari mu Rwanda no mu Buganda suko babibona
amahoro nawe next ni yaboneka nshobora kuba nota ibiganiro byiwe ni yemera kuba yo kwemera agaheza abandi namaje guheza abandi hakaba ifata kibanza cyabari hakazi wundi atariwe aga n'ubu mbona yakwezwe biracahaje
cyane ko kamana ko ndumva kwahubwo akuma tu arunga ikimitaro yo gufata abari mu buhungiro urumva se gutahuboshe se gutaha iteka twe twifuza ko twotaha iteka
n'ishyamba mpuzamakungu hase rimenyesha ko hataragera kuri imirizi impunzi gutahuka yamara ubyishakiye akabisaba hase yagemeza ko giteguriye kumufasha no kumushikana mu gihugu c'amavukiro cyeklabye n'inkuru Kigali kubwije ujya America
urakoze cyane cyaklava kuri iyo nkuru gukingira uburenganzira ku bahingano droit d'auteur biracari ikibazo mu bihugu bitandukanye vya Afrika umunyagwenya wo mu gihugu c'u Rwanda Gracien Nitegeka hazwi ku izina rya Papa avyemeza arashima naho biri uko intambwe u Rwanda rugeze ko mu gutera intege abakorera mu bisata bitandukanye vyu tugenegene mu kiganiro na mugenzi wacu Diane ninahazwe mukanya Nitegeka batazira Papa Sava aratangura havuga aho yavanye ingabirano yo gukebura abantu biciye mu kubatwenza mugenzi wacu Diane ninahazwe yavuganye nawe reka tumwumve Papa Sava
natangiranye nayo kuva mu 1995 tangira rero ndushanywa mu mivugo ndatsinda nza kwinjira mu ikinamico niga muri Tronko Mirutongo nabwo ndatsinda nge ziririma rero ngomeza mu ikinamico imivugo n'ibyivugo nzamuka ntsinda cyane ndatsinda cyane ngeze muri kaminuza noneho biriyongera njya mu muziki njya mu kubyina ikinyarwanda hanyuma nkomeza na ikinamico nza gukora ibyo gukina ikinamico y'umuntu umwe one man show niho rero naje kugaragara cyane ko nabonye ibihembo bitandukanye.
Reka tudatevye twakira abakunzi bawe bari ku mirongo itandukanye ko ari na benshi baso twa kubaza turahera kuri Asumta Asumta ikadze.
Nabahaye mwiriwe.
Uherere gasumta.
Ndabahaye mwiriwe nterere y'ubujumbu.
Ibujumbura nuko rero ikadze kandi tugushimiye cyane ubundi afasoni ntitubaronka cyane muri kino kiganiro cacu ngira Papa Sava no musara bakogutarabazana. Ego nakabaza ubaza Papa Sava cyane.
Keshi turi Bujumbura tubona utu video twawe twibaza cyane cyane none Papa Sava na kandi kazi ari
ubu buhanzi nibwo mfite buntunze 99% n'ibice 99% kuwa mbere mu gitondo mba ndi mu ndafuta gukina ikinamico no kuwa kane mu gitondo nyuma ya saa sita nkajya gukora ibyitwa dubbing no guhimba inkuru z'abana batoya mu itetero ibyo nibyo nkorera harabiye kuwa kabiri kuwa gatatu nkajya muri Seburikoko kuwa gatanu nkajya muri Papa Sava kuwa gatandatu bakora mu birori bitandukanye ubukwe cyangwa se ibindi bitarama ahandi nuko iminsi yanjye ibipanze akazi kanjye kabaye ubuhanzi
kuri twebwe biradutwenza ariko biri mwigisho.
Ego murakoze cyane.
Turafite Abraham Abraham Kaze nawe
twese cyo kujya mutangize Papa Sava cyaje gite
igitekerezo cyo gutangiza Papa Sava
cyaje nyine nene ubundi muhanzi ntago uvuga ngo ni gitekerezo kibari kirekire cyaje nshaka kugira uko nigaragaza zanje umuhanzi ku giti cyanjye urumva asanzwe ndo muhanzi ku giti cyanjye ariko filime nyinshi nakinaga nizo nakiniraga abandi urumva nakinnye nko muri zirara zitwa Sekaganda nyina mu nshuti Friends nitwa Ngiga nyinnye muri Seburikoko nitwa Seburikoko nyine abantu bibazaga uwo muntu ukinira abandi se we nta bushobozi agira bwo gutegura ndavuga ni nanjye hari icyo naha abantu ariko bijyanye nanone no kuba hari ibitekerezo byanjye mbona nshaka guha abantu ariko atari uko nkahita mbijyana muri storyline cyangwa mu murongo mugaruba wakozwe wa filime muri rusange nibwo rero natekereje Papa Safa.
Urakoze cyane Abraham, nibaza ko utubaze twaturonkere inyishwe katwakira abantu giri umunsi mwiza Abraham ngaha mu Rwanda.
Ego murakoze cyane.
Njuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twese na Igete kuyindi mudrongo wa telefone Igete card.
Murakoze.
Nawe wenda gushimire kuko abapfasoni nabigeme ntimukunze kwitabira ikiganiro muri isanga muduhora iki.
Isanga batabikunda.
Musanga mutagira iki?
Isanga batabikunda ku telefone.
Batakunda ku telefone. Ariko wowe nawe uje mu rutonde rw'abakunda muri isanga abapfasoni. Turabakeneye cyane gose kwa gatanu na cyane cyane. Kuko n'umunsi wanjye. Ego nuko Igete uherereye he?
Mu Burundi.
Mu Burundi. Kunakabazo kwa Papa Sava ni intererano.
Nashaka kwanze kumubwira yuko ndamukunda kintu ibintu byose. No kuba ko haja abandanye. Hama ikindi icerekeye ka bijya hora kina bya bijya zina yitwa Papa Sava canke ari ama episode ari karagira ya Papa Sava. Kintu mbona nuko Jonko byabaye ama episode yabaye menshi. Hariho abantu benshi bamaze kubimenyera nka Papa Sava nubwo ubona episode ushobora kuyiraba uguma wibaza yuko ari bya bindi nyine. Ikintu nashaka kumutera cyangwa kuvuga nuko yohindura izina kugira ngo n'abantu babihururumbire gushasha. Uko byaje byatanguye abantu babiraba ni bako kibese nk'uko byari batanguye babiraba kandi babikunze kubera bamaze kumenyera izina bamaze kumenyera abantu babikina. Ego hari n'impanuro ariko nibaza ko nacyo icyo gikenewe kugira ngo abantu bahindure nabo ibyiyumviro byabo. Ntibamenyere izina Papa Sava, ntibamenyere Mbati, ntibamenyere kimenga bya bindi ni bya bindi nyene kimenyera n'abantu ugasanga byakurambiye.
Urakoze cyane Gete ibujumbura mu Burundi ugira umunsi mwiza.
Ego
Papa Sava urumvise intererano ya Gete ati abakinnyi barabukuhindura ni iki ari cyo utekereza ku cyumviro cyiwe?
Abakinnyi bo bashaka guhinduka umunsi ku munsi gusa hariho byanze bikunze rutikamirwa n'utikamira ubwo ndavuga oprime na opreseri ntibahinduka ntago bahinduka keretse hari ikibazo cyabaye ariko hakaba abandi babunganira urumva hakaba abandi baza babunganira rero barahinduka ariko icyo kintu nyine cyitwa Papa Sava ntago wagihindura ntago nkeka ko ibyo mbwiye ari byo by'ukuri nkurikije urumva ninjye ufite kubimenya cyane nkamenya epizodi yo nyisoho yirebwa n'abantu bangahe urumva natangiye nibura ku isaha imwe mbona abantu nibura 500 ariko ubu kuri mwayen ushyizemo hagati ku isaha mbamaze kubona abantu 200,000 urumva abantu rero bariyongereye. Ikindi navuga nkurikije bariya baza kuba abanyamuryango abasubscribinga natangiye mbona umwe batatu batanu ariko urareba video ukabona yarebwe y'abantu bayiyandikishije bayikomotse kuko ibyo byose biba bigaragara muri studio ya YouTube urabibona ugasanga bageze 300 400 500 urumva natangiriye ku muntu umwe nyine mu mezi atandatu arindwi ngeze kuri subscribers 163 urumva rero ntago byahinduka. Ikindi urumva ni ukubaka izina niba yitwa Papa Sava ejo ukayihindura ukayita ikindi kintu ntago iba ikiri Papa Sava nyine
ibihindura
ntago bihinduka niba yitwa Kansime yitwa Kansime Papa Sava ni Papa Sava
none ga
ushatse kindi nibindi bizaza ariko ntago yo Papa Savivaho
hanyuma none muri ivyo vy'abakinyi nka Kasava tuzokumva ryari tuzokabona ryari koko karihe ko katigira kaboneka
bana naragashakaga cyane ari kuraza aba bana bari bari mu mashuri numvaga nchaka umwana uri muri cyakigero cyabo twita under 6 years abana bari mu kigero cy'imyaka munsi y'itandatu uje gutanga ubutumwa no gufasha abandi bana kwiga hari uwo nabonye ndamukoresha episode ebyiri ibyagenda neza bahita bajya kwiga urumva rero biransaba gushaka undi mu kiruhuko
ariko urumva Sava azoheba abone kumwanya n'umwanya
bitanatinze cyane kuko urumva ibyo agomba gukina byo narabyanditse gusa urumva umukinnyi akinana na bariya bantu rero bashabutse kuri yakiri umwana no gutekereza karakta ye karakta y'umwana karakta y'umu mama muri ziriya ubona uko zikinitse zirimo nyine opresseri na opprime hari ibindi bisabwa hari ntabwo ari ugupfa kuba wamuzana gusa ugomba no kureba no mu iterambere rye nuko abantu bamubona hanze n'inama nibyo ngibyo rero nakomeje gutekereza
urakoze cyane Papa Sava Jose na Ernest Ikaze
ndi mu gisagara cya Shenyange mu gihugu cy'Ubushinwa
urakoze cyane kuba wumviriza ijwi rya Amerika mu Bushinwa nakabazo ni interano kwa Papa Sava
ku YouTube ndakurikira muze ya buzima bwanyu ubwo nagiye kona yuko mufise lisanse mu bya biology na chimie udusanga ari ibintu ngayijanye na science ariko ibyo mugabanye no munsi ujanye na ico no kwitwa R cyanke nk'ibikorwa by'utugenegene mu gihugu mu rurimi rw'ikirundi nashaka ndababaze iyo inspiration yabaje mu gute
ko navuye muri biochimie biogeo nkajya mu buhanzi mbwiye ko byatangiye kera ariko urumva ntago urabizi muri Afurika ni hake ya simbizi niba hanahari bashobora kureba ubushobozi bw'umwana n'ibyo aziga n'ibyo akurikira ngo bahite babimujyanamo urumva narize nyine uko nsinda bakama amashuri nkagenda nkayiga ariko mfite gushaka ubwo buhanzi nomeza rero ngenda nsoma nkiga ibyo mu ishuri nkasoma cyangwa nkihugura no muri ibyo bindi bijyanye n'ubuhanzi bwanjye
imbere ko tukurekura urashimishwa n'uruhara mufise mu bihugu bitandukanye bya Afurika nk'abakinnyi ukibanza mufise uko mushigikirwa n'amareta atandukanye yani
urumva ntago turabona inkunga nyine nakubwiye ngo turakirwanaho ariko tuhashije iminsi dukora inama tureba icyo leta yadufasha amasare batwubakira kugira ngo tujye dukiniramo tujye tubona gukina tubone n'iki n'ibindi byo kudufasha mu buzima busanzwe ariko urumva muri iyi minsi twari tukirwanaho ntago nakubeshya kandi ni henshi nyine nk'uko wumvaga abo bakunzi babivuga ariko twebwe tubona iwacu birimo gutera intambwe ko nk'ubu minisiteri hari amafaranga yafashe igenda ihereza ibigo bimwe birimo gushakisha abo bantu bakina n'ibindi bigo bigiye gukora gushingwa kurwanya piratage bigakora distribution urumva nkatwe intambwe irimo iraterwa ariko ntabwo turagera muri urwo rwego rw'ibihugu nk'iby'uburengerazuba ibihugu nk'iby'iburayi ibihugu nk'ibyo muri Amerika uburyo ibyo bihangano birindwa ntabwo biratugeraho urumva urakora gusa ukategereza undi uzaguhamagara kubera wakoze ibyo wakoze ntabwo biragutunga urumva biracyari ikibazo
ego hamakamo mwotera ko bakahe
akamo twatera n'ubundi nibyo nakubwiraga ko twebwe twarabivuze byaratangiye biri mu nzira nibyo naho ho gukinira ni ukubona ibikoresho bitatugoye kandi nabyo byaraje bimwe birimo biraza iwacu hari aho bubatse Kicukiro abantu bazajya bihugurira abo bantu bakunze sinema na komedi birimo barabikora RDB irimo kubikoraho ubu noneho ikigiye gukurikiraho kitari gihari wenda ni kijyanye na copyright abantu kuyumva cyane cyane kuyisobanurira abantu
uyu yari Papa Sava kumwe na mugenzi wacu Diane Nina hazo kubijanye n'uburenganzira ku bahangano droit d'auteur aho niho rero turangije ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka tubararika imibandanye mwumviriza ijwi rya Amerika no kuri site yacu internet wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com